Murumva radio ijwi rya Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi ijwi rya Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, neje niya mukankusa basuhuza kandi mbaye ikaze muri aya makuru yo kumugoroba. Mu Burundi umukuru w'igihugu haremeza ko cyugarijwe n'ikibazo cy'ibura ry'amafaranga.
Ku mwaka sinimbura munsi y'itoni amajana abiri z'ibirayi, mvuga ko ubuntu aza kwironderera miliyoni 50 muri bahemwe kuri konti yanjye mu cyangwa ngo ntayo tuguha, none yagiye ko arayiwaza. Rero nicyo gituma duca tuja kuyagegeza.
Uwo ni perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu Rwanda yafunguye by'agateganyo umunyamakuru Theogene Manirakiza mbere y'urubanza mu mizi. Programu ya ONU yita ku biribwa pamu iravuga ko abasivili mu ntara ya Gaza bashobora guhura n'inzara bidatinze. Naho Uburusiya bwatangiye kohereza mu bihugu bitandatu bya Afurika ibinyampeke Perezida Putin yasezeranije abakuru b'ibihugu mu nama bagiranye mu kwezi kwa karindwi. Aya makuru hamwe n'andi twabateguriye ni mu kanya, mugume hafi. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Urukiko rw'akarere ka Afurika y'Uburengerazuba kuri wa gatanu rwashyigikiye guverinoma ya Senegali mu rubanza ihanganyemo n'umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi Ousmane Sonko wareze avuga ko leta yahohoteye uburenganzira bwe. Frederic Nkundikije abahinkuru.
Sonko muri iki gihe afite imyaka 49, amaze imyaka irenga ibiri ihanganye n'imanza aburanamwo ibirego bimwagiriza ibyaha birimo amakuru y'ibinyoma hamwe no gufata abakenyezi ku nguvu, ibirego ahakana ivuye inyuma. Sonko yahagaritswe mu kwezi kw'indwi yagirizwa ibikorwa byo kugumuka. Icyo gihe leta ya Senegal yaciye ihagarika umugambwe wiwe, yongera imukura ku rutonde rw'abanyapolitike bazokwitoza amatora y'umukuru w'igihugu atekanijwe mu kwezi kwa kabiri. Sentare mu karere ka Afurika yo mu bihugu byo mu burengero bizwi ku izina ECOWAS yariko yiheza ayo matati hagati ya Sonko na leta ya Senegal yashikirije ingingo itera ibyatsi ibirego byari byashikirijwe na Sonko ko leta ya Senegal iriko yamurenganya. Amatati ari hagati ya Sonko na leta ya Senegal yaratumye haba imigomoko yahitanye ubuzima bw'abantu batandatu. Abamushyigikiye bavuga ko ivyaha Sonko yagirizwa bifise imvo za politike kandi ko biri mu myifato ya perezida Macky Sall yo kudodobereza abatavuga rumwe nawe. Perezida Sall arahakana ivyo birego.
Umuyobozi w'inshingwabikorwa wa programu ya ONU yita ku biribwa PAM Sandy McCain aravuga ko abasivili mu ntara ya Gaza bashobora guhura n'inzara bidatinze.
Mu itangazo ejo kwa kane, umunyamerika McCain yaragize ati, nta biribwa nta mazi mu by'ukuri biri muri Gaza kandi harimo kugera bike cyane mu bikenewe bibasha kwambuka imipaka. Uyu muyobozi yakomeje avuga ati, nta kuntu dushobora gukemura ikibazo cy'inzara ubu urebye ibikenewe kandi hakora umupaka umwe gusa byambukiraho. Icyizere cyonyine dufite ni uko tuzafungurwa abashinzwe ubutabazi bakabasha kugeza muri Gaza ibiribwa byo kurengera ubuzima nta nkomyi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Anthony Blinken yavuganye n'umuminisitiri wa Israeli Benny Gantz ibyerekeye kongera ibikorwa no kwihutisha imfashanyo y'ubutabazi muri Gaza. Ibi byatangajwe na Departement ya Leta muri Amerika ejo kwa kane. Iyi Departement yongeyeho ko mu biganiro byabo Blinken yanagaragaje ko bikenewe kugabanya umwuka mubi muri Cisjordania, harimo n'urugomo rw'intagondwa rwiyongera aho abantu bacumbitse. Mu ijoro ryejo kuwa kane, igisirikare cya Israeli cyavuze ko cyatanze litiro 400,000 z'amazi n'amapaki 1,500 y'ibiribwa bihiye mu bitaro by'Ishifa. Igisirikare cya Israeli cyanditse ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter kigira kiti, imibereho myiza y'abasivili harimo abarwayi n'abakozi b'ibitaro ikomeje kuba intego yacu y'ibanze. Israeli ejo yategetse abanyepalestina kuva mu mijyi ine yo mu majyepfo ya Gaza, bisa n'ibyerekana ko ibikorwa by'intambara bishobora kwiyongera ku barwanyi ba Hamasi muri utwo turere, aho abayobozi ba Israeli bari barabwiye abantu ko hari umutekano bashobora kuhaguma. Israeli yatanze amatangazo yanditse yamanuwe n'indege mu ijoro ryose abwira abasivili kuva mu mijyi ya Bani Shulayira, Kuza, Abasan na Karara mu nkengero z'uburasirazuba z'umujyi wa Khan Yunis, umujyi munini mu majyepfo y'igihugu. Abahatuye bavuze ko ako karere karimo ibibombe bikomeye bya Israeli mu ijoro ryose.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi arakomeje. Inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haba polisi hamwe n'abari mu myigaragambyo yo gusaba ko imirwano hagati ya Israel na Hamas ihagarara bidatinze barasakiranye imbere y'ibiro by'ishyaka ry'abademokrate ku munsi wa gatatu muri uyu mujyi wa Washington DC. Nk'uko rero twabagejejeho andi makuru aheruka ku bijyanye n'imyigaragambyo, Frederic Nkundikije akomeza inkuru.
Abashinga mateka wa demokrata isinzi barimo umukuru wa demokrata mu nama ashinga mateka Hakim Jeffries bari muri yo iwakwa irimo ibiro bya demokrata aho bari kubigina ikiringo cyo kwiyamamaza cyatanguye igihe iyo myerekano yariko ibera imbere y'iyo nyubakwa yabaciramwo. Bari kubagira imyerekano bavuze ko bashaka kuzibira kugira ngo abashinga mateka ntibinje cyangwa ntibasohoke muri iyo nyubakwa imbere y'uko batega amatwi akamo kabo kasaba ko iyo ngwano ihagarara. Benshi mu bariko bagira imyerekano bari bambaye imipira yirabura yanditseko iti ingwano ihagarare uno nyene. Yamara ibintu byaciye bihinduka mu kanya gatoyi, abapolisi bacungiye umutekano ku nyubakwa abashinga amateka hamwe n'abakemuza amateka bakoreramo Capitol Hill bavuze ko abantu bashika 150 bari kubagira imyerekano mu buryo butekuri n'amategeko bahavuye babishyiramo ubugumutsi. Yamara abari muri imyerekano bo bariga abapolisi ko aribo bakoresheje inguvu z'umurengera ngo kuko baciye babashwaramo. Danny Noble yari yagiye Washington DC muri iyo myerekano avuye mu gisagara cha Philadelphia yavuze ko abapolisi bamwe muri bo bari bambaye ibikingirizo biteguriye guhangana n'abari mu myerekano baciye babashwaramo badasobanura. Ibimuga hamwe n'abagwaye indwara zikomeye batangura kubasunagura bakwega. Abapolisi bacungira umutekano kuri Capitol Hill baciye binjira mu cumba abashinga amateka hamwe n'abakenguza amateka bari kubakoreramo iyo nama baca babatwara mu kibanza kiri munsi iyo nyubakwa bita basement. Abapolisi bavuga kandi ko bamwe muri bo bakomeretse mu gihe umwe mu bari mu myerekano yatawe mu mvuto.
Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyasoreze mu Burusiya, aho Minisiteri y'Ubuhinzi y'Uburusiya kuri uyu wa gatanu yavuze ko Moscow yatangiye kujyana ibinyampeke by'ubuntu bigera ku matoni 200,000 mu bihugu bitandatu bya Afurika nk'uko Perezida Vladimir Putin yabyijeje mu kwezi kwa karindwi.
Mu itangazo ku rubuga Telegram, Minisitiri w'Ubuhinzi Dmitry Patrushev yavuze ko amato yerekeza muri Burkina Faso no muri Somalia yahagurutse ku byambu by'Uburusiya kandi ko n'andi azajya muri Eritrea, Zimbabwe, Mali no muri Repubulika ya Centrafrica hazakurikiraho mu bihe bya vuba. Putin yari yijeje ibinyampeke by'ubuntu ibihugu bitandatu mu nama n'abakuru b'ibihugu bya Afurika mu kwezi kwa karindwi, igihe gito nyuma y'uko Moscow yari imaze kuva mu masezerano yemerera Ukraine kunyuza ingano mu byambu byayo ku nyanja y'umukara nubwo igihugu kiri mu ntambara n'Uburusiya. Ayo masezerano azwi nka Black Sea Grain Initiative yafashije kugabanya ibiciro ku masoko mu mpande zose z'isi. Cyakora Putin yasobanuraga ko ayo masezerano atabashije kugeza ibyo binyampeke mu bihugu mu buryo bwihuse uko bikenewe. Putin avuga ko mu mwaka ushize Uburusiya bwohereje mu mahanga 60,000,000 z'amatoni y'ingano mu mpande zose z'isi. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yise kwizeza ingano z'ubuntu imfashanyo igerwa ku mashyi. Kuva buvuye muri ayo masezerano, Uburusiya bwateye bombe kenshi ku byambo bya Ukraine no ku bubiko bw'ibinyampeke, kandi Kiev ivuga ko amatoni 200,000 y'ibinyampeke yahatikiriye. Ukraine kuri wa gatanu cyakora yavuze ko yabashije kohereza umuzigo wa 1,400,000 by'amatoni y'ingano, harimo toni 3,300,000 z'ingano zanyuze mu muhora mushya washyizweho mu kwezi kwa munani.
Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi, harakoze mugenzi wanjye Frederic Nkundikije umfashije kuyabagezaho. Radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, turi no kuri internet kuri www.radio.com, turi no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Noneho amakuru y'ibiyaga bigari bya Afurika. Aya makuru turahera mu Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yemeza ko nta mafaranga ahagije ari mu mabanki. Avuga ko ibintu bikomeje gutyo ntaho igihugu gishobora kwigeza, agasaba amabanki guhindura ingendo. Inkuru tubaza mugenzi wacu Eloge Urikaneza.
Haizi misi prezida Evariste Ndayishimiye yahura n'imirwi itandukanye irimo abagize inzego z'umutekano abatwara ibisata by'ukwegeranya amatagisi n'amakori ya leta hamwe n'ibigo bijejwe iterambere ry'igihugu muri indwi yahuye n'abatwara amabanki y'ubudandaji umukuru w'igihugu avuga ko yabaje kubona amabanki mu Burundi yamatanga amaraporo yerekana ko buri mwaka yunguka kandi yakora neza kandi abakiriya bayo bataronswa amadeni uko babyifuza mu gihe atakindi yashiriweho atarabayitura yitanga kwa karoyero kwa shobora kubura imiliyoni 50 kandi kuri konti yitwa kwa yafise ko
nje nimbuye ibiraya simba nare mwitunga niko kinabone iyo birete nirondere amahera yanje sinimbuye munsi twarize amajana 200 muga nkubona uza kwironderera imiliyoni 50 muri baye mu kuri konti yanje mu cyangwa ngo ntayo tuguha none yagiye ko arayiwaje rero nico gituma duca ruja kuyagegeza yagiye sigwanje ikibazo rero gikomeye
wa mwitwara ariko w'umukuru w'igihugu cyo Burundi n'abanyagihugu wo mu ntara zitandukanye barahufise nkabo mu kiyaya cimbo bavuga ko akenshi baronka munsi cya gatatu cyaye baba bifuza kubikuza
byarambaye ko cyane byarambaye ko bacha bamwira ko ari tayiko rya berebe bamwira ko ntashobora kurenzira iki zitatu kanye ko ndarutira amafaranga yo kuza gutemesha umuceri byari ngombwa ko ndotera umuliyoni bamwira ko ntashobora kuronka umuliyoni ndotera iraki zitatu narasavye ndakoma amashi biranka urumva ariko nakamara amaza n'ico gituma jewe umenga kusubira kubitsa amafaranga n'uyu mugambi wanje muri banki umenga ntivyonyorohera kuko nta rubasho bw'ikiyafise ko ahubwo umuntu ashobora no kugira icyumviro cyuko ayo mahera yiwe yabashobora kuyabika mu nzu kuko ayo ari mu nzu yakoresha ukushaka
abatwara amashyira hamwe yihuguranana nabo nyene bavuga ko bibagora gutahura kubera baheruka barumvika amahera aja muri banki nkuru y'igihugu bizigiye kongera kuyaronswa ko ariko rukaburwa bahamwe Teresa Ndayishimiye n'umukuru nari kwa makopeke mu Burundi ruzwi nka Venacobu
muri iki gihe giheruka twarakoze igikorwa cy'ukwegeranya amafaranga turashobora kwegeranya imiliyari zirenga 140 twara tutajyamye ijoro n'umurango ayo mafaranga duhejeje kuyashikana mu mabanki commerciale ntitwasubiye kubona n'urufaranga rukoroka ava nino n'amahera twegeranije none ubu yagiye none mushaka tuyazane tuyakuye kandi yaciye iyo nyene atasubiye kugaruka
abandi nabo nka Marie Louise Kamikazi umuyobozi nshingwa bikorwa mu runani rw'amashyirahamwe yo kuziganya no kugurana na mu Burundi barafise icyo basaba umukuru w'igihugu ukwihaniza bamwe mu bategetsi babuza abanywanyi b'amashyirahamwe yo kugurana na kuri deni bitwaje ijunja afise mu gihugu muri kino gihe yahimirije amatora ho yibaza ko ibintu bishobora kunyuka
inzego zijejwe intwaro arabase zofasha cyane amashyirahamwe kuziganya no kuguranana mu gikorwa cyo kwishyuza ingurane ibyo nagomba tubishimikire ko mu minsi iza tuzotangura ibikorwa byo kwiyamamaza kandi birakaba mugabo muri ico gihe hariho abantu bafata bakavuga bati jewe rero nimwagira ukunuku nahajya mwahora mwishura nzobakingira ikibaba ntimwishure
Perezida Ndayishimiye yemeza ko Burundi buzingamitswe na bamwe mu bategetsi n'inzego bari bakwiye kubushayura
ko byatanguye 2017 qu'est-ce qui indique que l'échec du putsch atariyo yaciye ibandanya d'autre manière ikaba continuité yuguhenura igihugu birashoboka hari abantu bura n'urubanza babakira vre jari hari gihe uronde ruti no nkuyu ntunayita circonstance aggravante gago ni aggravante sime kuko vrema birateye isoni we ni uyumvire umuntu wo muri obere amakati maze kubona kazi tatu organize par Robert kaya mbere yoyo ni jewe nayifatiye muri flagrance narayiboneye mugabo hageze kuburanaga urarondera icumwagiriza ukabura aho baharura nko bagaharura encare cadre douane muri mi camion trois car ni de douane bagashira ko si kugira imodoka cyo yigira direct sans aucun problème para bifashe
mugabo Gabriel Fili umukuru w'ishyirahamwe Oricome ahantu babategetse kutidoga ahubwo bagafata ingingo
kiti bakimeze nabi cyane leta nifata ingingo ntibavuge nko muri nka opposition mugabo bafata ingingo kuko bagiye kudenonsa Oricome kadenonsa imigabwe muri politika denonsa umunyagiro kadenonsa abatwese kutikidoga none gaje n'izo tudufashwa nande no turasabye ijambo umukuru w'igihugu yavugiye murambya abantu bose bari kuri kiki
kuva mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka hahinduwe inoti z'5,010 mu Burundi abakiriya b'amabanki akatari gake bari doze ko bataronka amahera ku rugero wifuza Perezida Ndayishimiye yari yatangaje ko iyo ngingo yo guhindura izo noti inkuru mu gihugu yafashwe mu ntumbero yo guhasha akarwika abantu yavuze ko batarenga 100 bakumakumyeye gutunze ibihugu babubika mu mazu yabo agira ati umunsi umwe muzovyubuka yacitse impapuro eroje buri kaneza juri ya Amerika
Amerika uru wambere
Radio Ijwi rya Amerika hi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abarwanyi ba Mai Mai biroze bishambuke baraye bagabye ibitero mu Minembwe muri teritwari ya Fizi intara ya Kivu y'Epfo. Ni nyuma y'amezi arenga 7 abo barwanyi bari bamaze badakora ibitero muri ako karere. Inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira.
Ibi byemejwe n'abahagarariye imiryango ya societe civile muri ako karere ivuga yuko ibyo bitero bya biloze bishambuke na Red Tabara byongeye kwibasira Minembwe byaje biturutse Rulenge, Kabanju ndetse no mu Gitumba. Biragoye kumenya imibare y'abantu baguye muri iyo migwano, ariko amasoko y'Ijwi rya Amerika avuga yuko ari inkomere n'imirambo yikoreye ku gipoyo ku ruhande rwa twigwanaho na biloze bishambuke. Maraporo y'inzobere za Roni kuri Congo zagiye zigaragaza imikoranire ya Red Tabara na Mai Mai. Santos Mufashi n'umuyobozi wa societe civile mu Minembwe avuga yuko intambara ikomeye yarayibereye mu marango ya Minembwe.
Gitero cyavutse ku munsi w'ejo gituruka mu Kabanju kiza kigana Biziba, kuko Biziba bimaze guturwa n'abantu niyo bahinga n'abungeri b'inka niyo bari none basanga twirwaneho nayo niba ku marondo niwe murimo wabo. Hanyuma irabatera bararwana, biriwe barwana umunsi wose burira ibishambuke na barundi, harimo barundi kandi reaction yarimo cyane ya mbere kuko ariyo yari yaraduteye ni Red Tabara zabagaye bafatanya na biroze bishambuke Mai Mai na barundi ba Red Tabara. Ingabo z'u Burundi zaraje biri kukiziba ni baza baje kuvuga ngo baje kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Nta kindi tubasaba twebwe ni ukubarangira iyo mitwe yabo yitwaje intwaro bakaza kuyiturwanyiriza kuko iratuzongera tuzengereje.
Gusa umutwe w'inyeshamba za biloze bishambuke ushinjwa n'abaturage kugwa bitero Minembwe wo uvuga yuko wagabwe bitero n'abagwanyi batwigwaneho muri bimwe mu bicu genzura. Aimable na Bulize ni umuvugizi w'inyeshamba za biloze bishambuke.
Baduteye ahantu bita muri Natoronge, ahantu bita muri Nagishasha, ahantu bita ku Mulonge n'ahantu bita mu Biziba niho baduteye, ariko twarabarashe turabakomeresa turanabica ndetse ubu nyine basubiyeyo.
Iyo uvuga ngo mwarabarashe murabica, mwe mwaba mwaratakaje abantu bangahe, mwakomerekeshe bangahe?
Twe tufite imiti yabasogokuruza.
Imiti meze gute?
Yabasogokuruza ya kera bakurasa urusasu turi kugeraho, nibwo rugeraho kirwo gutobora nibomba tirwo kugeraho nubwo ryo kugeraho tacyo tigiye kujana n'ikintu nakimwe.
Twagerageje kuvugisha umuvugizi watwigwaneho Kamasa Ndakize, ariko ntitwamubona kuri telefone ngendanwa. Naho inyeshamba z'abarundi za Red Tabara zishinjwa nazo kugaba ibitero mu Minembwe zakanye yuko zitari muri ako karere karaye kabereye mu iyo migwano. Ibi byakanwe na Patrick Nahimana, umuvugizi wa Red Tabara, mu butumwa bugufi yatwandikiye kuri telefone avuga yuko ntacyo yavuga kuko batari mu ntambara. Bamwe mu baturage batuye mu Minembwe basanga intandaro y'ibi bitero ari ukwimira impunzi zirwunguka zisubira mu marango ndetse no kunyaga amatungo muri ibi bihe byegereje iminsi mikuru ya Noheli n'Ubunani.
Baba bashaka gutera abaturage ubwoba ngo bahunguke, babereke ko bari hafi kandi bo bagirira nabi igihe cyose bari bamaze guhunguka uturere twose twa Minembwe, za Karindi, za Gahwera, za Ruhemba, za Masha, Rukigita, Munyi na Biziba bari barwaye basubira iwabo bose.
Nubwo mu Minembwe wongeye kuvukiye imigwano kuvaho ingabo z'u Burundi zirukana inyeshamba za Red Tabara na FNL mu mwaka wa 2022, abatuye akarere ka Bijombo kagenzurwa n'igisirikare cy'u Burundi n'ingabo za Congo bavuga yuko ari amahoro.
Ntagwiriye cyane cyane ubwibyi bw'inka, ariko partire yaho bashikiye mu zuko ibyo bintu byaragabanutse kuva le 18 z'ukwezi kwa kane. Ntabwo hongeye kumvikana ubwicanyi
kuva mu mwaka wa 2017. Teritwari za Fizi, Uvira na Mwenga zagiye zibasigwa n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abarundi n'abakongomani yica abantu, ikanyaga amatungo, igatwika amazu ndetse igashimuta abantu. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Dukomeze amakuru yacu mu Rwanda, nyuma turaza gukomereza mu Burundi tureba ibijyanye n'ubutabera. Umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yafunguye by'agateganyo umunyamakuru Theogene Manirakiza mbere y'urubanza mu mizi. Aravuga ko nta mpamvu zikomeye zituma afungwa by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30. Eric Bagirubusa yaduteguriye iyi nkuru.
Nicyemezo umucamanza mu rukiko rw'isumbuye rwa Nyarugenge yasomye nta ruhande na rumwe ruhari mu baburana. Hagaragaye bavandimwe n'inshuti b'umunyamakuru Théogène Manirakiza uyobora ukwezi Media Group. Ubushinjacyaha burarega umunyamakuru Manirakiza icyaha cyo gukangisha gusebya umushoramari Aimable Nzizera amwaka amafaranga ngo adatangaza inkuru zimusebya. Ashingiye ku biganiro Nzizera yagiranaga na Manirakiza mu bihe bitandukanye n'amafaranga yahaye uyu munyamakuru, umucamanza yavuze ko hari impamvu zituma akekwaho icyaha. Yibukije ko mu kwezi kwa cumi uyu mwaka umunyamakuru Théogène Manirakiza yafatiwe mu cyuho n'urwego rw'ubugenzacyaha yakira amafaranga 500,000 mu biro bya Nzizera. Ni amafaranga uregwa adahakana, ariko akemeza ko bwari ubwishyu ku masezerano y'imikorere n'imikoranire bari baragiranye mu mugambi wo kwamamaza ibikorwa by'ubwubatsi by'umushoramari Nzizera. Ku ibaruwa Nzizera aherutse kwandikira urukiko asabira umunyamakuru imbabazi, uruhande ruregwa rwayiteye utwatsi ruvuga ko yagize inkomanga ku mutima ko yabeshye Manirakiza. Urukiko ruvuga ko icyaha cyo gukangisha gusebanya gihanishwa igihano cy'igifungo kiri hagati y'umwaka n'imyaka itatu, kandi ko atari ihame ko cyahanishwa imyaka itatu. Urukiko ruvuga ko umucinga amategeko yateganyije ko cyanahanishwa n'umwaka umwe cyangwa ibiri, akavuga ko iyi ngingo nta shingiro ifite nk'uko yasobanuwe n'ubushinjacyaha. Ku ibaruwa ya Nzizera yanditse asabira imbabazi umunyamakuru Manirakiza, umucamanza ashingiye ku mategeko yayiteye utwatsi avuga ko ari ubushinjacyaha bwatanze ikirego mu nyungu za rubanda. Manirakiza mu kwiregura we n'ubwunganizi bavuga ko Nzizera ikuriye kompanyi Amarebe Investment Limited yamuhimbiye icyaha yitwaje amasezerano bagiranye yo kumwamamariza ibikorwa by'ubwubatsi. Gusa umucamanza ashingiye ku biganiro impande zombi zagiranaga naho bahuriraga Nzizera amafaranga Manirakiza ngo asibe inkuru bituma mukekaho icyaha. Yisunze ingingo z'amategeko, umucamanza Bwana Adolphe Udahemuka ukuriye iburanisha avuga ko nta mpamvu zikomeye zatuma uyu munyamakuru afungwa by'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi. Avuga ko impamvu zibonetse zose zitaba impamvu zikomeye. Umucamanza mu cyemezo cye yategetse ko uyobora ukwezi Media Group ahita arekurwa by'agateganyo urubanza rukimara gusomwa. Yamutegetse ko agomba kujya yitaba urwego rw'ubushinjacyaha buri wa gatanu w'impera z'ukwezi kugeza urubanza ruregeye urukiko rukaburanishwa. Ni cyemezo cyaguye neza abavandimwe b'uyu munyamakuru bari mu rukiko. Ni cyemezo kandi cyaguye neza bamwe mu banyamakuru bagenzi ba Manirakiza. Bwana Théogène Munyaneza ni umuyobozi w'ikinyamakuru intyoza.com gikorera kuri murandasi.
Nari mfite ibyiringiro numvaga yuko byanze bikunze bigomba kuba gutya kubera yuko nakurikiranye kuva bwa mbere agezwa mu rukiko numva ibyashinjwa. Yego nk'umuntu sindi umucamanza ngo mbe ari gufata icyemezo, ariko numvaga yuko nta mpamvu mu by'ukuri zifatika zatuma umuvandimwe mugenzi wanjye mukaza akomeza gufungwa. Kuba urukiko rufashe icyemezo cyo kumurekura ni ibyishimo, navuga kuri jyewe ni ibyishimo ku muryango muri rusange w'itangazamakuru.
Ku ruhande rwa rwarafungishije Manirakiza rwabwijwe rya Amerika ko rwiteguye ibiganiro igihuregwa yaramukate iyo ntambwe. Virginia Wambayinema ni umunyamigabane muri kompanyi Amarebe Invest Limited. Uyu ni umukobwa wa Eugenia Nkundabanyanga uvuga ko Manirakiza yabahozaga ku nkeke agamije ko bamuha ibibanza bibiri mu isambu ya hegitari zigera kuri esheshatu iri ku Kicukiro. Manirakiza yakozeho ibiganiro by'ubuvugizi.
Nubwo ngo namubwire ngo njyewe ubwanjye ndashaka mvugane nawe,
ikintu cya mbere uzamubwira ni iki?
Namubwira
yego
icya mbere akambwira cyatumye akora biriya, icya kabiri kuvuga ati ndashaka gukomeza kumwe namwe tugakomeza tugakundana nanjye n'ukuntu twasindagiranye tukagera finali tukajya tubonira asambu kwera ubuvugizi bwate urumva ryari ikibazo nyine mfitanye nawe.
Théogène Manirakiza yari yaratawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha arafungwa kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi uyu mwaka. Ekwagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Amakuru ya radio yanyu Ijwi rya Amerika harakomeje. Uko twabwiye mu kanya turacyari ku makuru hajyanye n'ubutabera, ubunoneho turi mu Burundi. Ministri w'ubutabera w'u Burundi kuri uyu wa gatanu yahuje abarebwa n'urwego rw'ubutabera kugira ngo bashakire hamwe igisubizo ku bibazo bituma abanyururu bakomeza kwiyongera mu magereza y'u Burundi. Ubu abafunzwe bageze ku bice 417 ku ijana byabogereza zagombaga kwakira. Inkuru twateguriwe na Désiré Hatungimana hari Kigali mu Rwanda.
Iyo nama yabereye mu gisagara cya Bujumbura kuno wa gatanu ikaremeshwa n'umushikiranganji w'ubutungane Banyankimbona Domine, yitabiriwe n'uburongoye sentare na inyuzwa, umushikiriza manza Kizigenza wa Repubulika, abashikiriza manza mu ntara za Bujumbura, igisagara cha Bujumbura bubanza cibitoke mwaro na muramvya uwo mushikiranganje yamenyesheje ko igihe hugurugwa umwaka w'ubutungane igitega igenekezo rya mbere kwezi kw'icyenda umwaka w'2023 icivugo cyagira giti imanza ziciwe neza mu kiringo gito zigakurikizwa mu kiringo gito ni soko giterambere. Domine Banyanyimbona amenyesha ko yakoranije abo bacamanza kugira bahanahane impanuro n'inyifata ibereye mu rwego rw'ubutungane kugira icyo kivugo cubahirizwe abanyagihugu batekane. Mu vyashimikiye ko n'abacamanza bihutira gupfunga abantu bigatuma babohero yuzura, yamenyesheje ko mu Burundi abapfunzwe bamaze kugera ku bice 117% y'ubushobozi amabohero yarafise. Yaciye amenyesha ingingo zafashwe kugira amakosa atuzwe.
Ubumvikane yuko kiziba kikaziririzwa ko umushikiriza manza kuri dosiye ashobora gufunga uwo yumvirije umushikiriza manza wa Repubulika atabizi, ugasanga barafitaniye madeni amasentare sivira ariyo afise ububasha bagaca babihingurira mu byaha.
Umushikiranganji Banyankimbona yagabishije abacamanza n'abashikiriza manza batubahiriza amategeko.
Mushikiriza manza uzosubira gushira ko urafise idosiye mu minwe yawe, urashitse umuntu ntibohero utavuganye n'umushikiriza manza mukura mutwara bizofatwa nk'icya nk'ubugararije.
Ibindi vyuzuza amabohero mu Burundi n'abafunzwe barekugwa ariko ntibishyirwe mu ngiro. Umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika Leonard Manirakiza yasavye abashikiriza manza rwego rw'intara gusoma ivyanditse bigakurikizwa. Yagarutse ku ngingo y'162 y'igitabo cy'amategeko agenga itohoza n'icibwa ry'imanza z'ivyaha.
Iyo ukurikiranwa icyaha yarafunzwe nafunzwe yeze cyangwa ahanikijwe gihadabuza acafungurwa ubwo nyine naho hoba hashinzwe urubanza rwo kunguruza, keretse iyo yari asanzwe afungiwe n'ikindi cyaha umuntu aba yagifite ariko ubwo kugabanya abafungwa uruhara rw'umushikiriza manza ruca rugaragarira ngaha hantu.
Mu ishyirahamwe Rukristu riharanira kugwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akati Burundi bamenyesha ko inama nk'izo ari nziza ariko kwimvuga ibikwiye kujyana n'ingiro. Umushingwamanza Jean Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata cy'amategeko muri akati Burundi amenyesha ko kudafata abafungwa kimwe biri muri ivyo bituma amabohero arengegwa. Aratanga impanuro y'ingene vyari bikwiye kugenda.
Abanyororo usanga barahejeje iminyororo ariko bakandanya bapfungwa kubera ko kumbure ari abanyororo batabona neza kubera imvo za politike. Mbere ugasanga imanza baba bakurikiranwa ko imanza ziba zifitanye isano na politike. Rero twe twasaba ko bokuramwo ako kantu k'inzigo y'akazi kirifatiye kuri politike, bakarekura abanyororo bose garagara yuko atangorane bagiye gutera mu kibano. Hanyuma bagahabva rero bakagabanya n'umurindi wo kuja barapfunga abantu bakaraba izindi ngingo bofata zosubirira iminyororo.
Ibiharuro dukura muri akati Burundi vy'ukwezi kwa 10 kurangiye mu matohoza bakoze vyerekana ko amabohero 13 makuru mu Burundi yategerezwa kwakira abanyororo 4,294 uno munsi arimwo abagera ku 12,828. Ibohero ririmo abafungwa benshi ni mpimba yo mu gisagara cha Bujumbura yubakiwe kwakira abanyororo 108 uno munsi rimwe 4,668 ikwirikirwa n'ibohero rikuru rya Ngozi yubakiwe kwakira 400 muri kino gihe hafungiwe 16,632. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana, tugushimire kuri iyo nkuru itugejeje ku musozo w'amakuru yacu. Tunashimira abaduteze amatwi kuva dutangira kugeza nonaha n'abari bwumve aya makuru ku mbuga zacu zitandukanye. Aya makuru rero yarahagarariwe na Edrwema Nadia Taha na Jumbe Hamza, nibo bari ku buhanga bw'ibyuma, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Reka rero tubasezere tubifuriza amahoro n'amahirwe aho muri hose, kandi tubifuriza no gukomeza gutangira weekend nziza no kuzayirangiza mu mahoro no mu byishimo.